Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndije kubageza amakuru. Ni mujye kuri FM 104.3 mu Rwanda mudukurikire. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru: abana bo ku Nkombo basinzira mu ishuri kubera inzara.
Nyingeri muhira ndicara nyine, nicara nyine gutyo nyine nda kintu ndiye nyine.
Ubundi twegahana ku Nkombo turya ruko Imana yabishase, ababyeyi ubu ntago baba bari mu rugo, baba bagiye gushakisha nyine.
Abo rero n'abana bo ku kirwa cya Nkombo mu kiyaga cya Kivu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Mu Burundi itegeko rikumira mabi afatiye ku gitsina ryubahirizwa rite? Dufite kandi n'ikiganiro kiraturagaruka no kuri raporo y'umuhuza mu biganiro by'abarundi. Mu Burundi rero inama nshingamateka yakiriye icyegeranyo ku buryo itegeko rikingira mabi afatiye ku gitsina ryubahirizwa. Ni inkuru ya Raymond Nzimana.
Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibijanye n'imibano n'ibibazo bifatiye ku gitsina mu ngendo wagize mu ntara 8 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi, mukuraba ingene ibwirizwa rijanye no gukinga hamwe no guhana amabafatiye ku gitsina ryubahirizwa inyuma y'imyaka irenga 2 ritewe ku mukono. Uyu mugwi wemeza ko iryo bwirizwa ryafashije bikomeye, naho hari imigwi y'abantu ibona ko yakumiriwe. Adolphe Banyikwarongo iyo mugwi atanga akarorero k'abagabo.
Mbega ko bamwe mu bagabo bidoga bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi, hacyo mubivuga ko kuje n'abagabo.
Umushikiranganji w'agateka ka muntu gushyigikirana n'iterambere ridakumira kuri icyo kibazo yemeza ko iryo bwirizwa ritaje gucinyiza igitsina gabo, ariko ryaje mu ntumbero yo gutsimbataza agateka kazi na muntu. Martino Nivyabandi arongoye ubwo bushikiranganji yemeza ko abagabo bavuga ibyo kuko babona ko amabi menshi akorerwa igitsina gore.
Ijanye nuko abagabo bidoga ko bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi, ariko tegeko rikingira rikongera rigahasha amabi afatiye ku gitsina ndetse rikanafasha uwayakorewe. Aho ntibisobanura ko uwo rikingira ari umukenyezi cyangwa ari umugabo. Abo bagabo babivuga byo babiva ku kuntu abakorerwa mabi afatiye ku gitsina bagizwe ahanini n'abagore n'abigeme, hafi 80% y'ayo mabi usanga yakorewe abapfasoni n'abigeme. Cyabyumvikana rero yuko abahanwa bagize ico caha kenshi ugasanga n'abagabo n'abahungu.
Ubundi mugwe washikirijwe nk'udakomwa komwa hani iryo bwirizwa ni abari mu idini ry'abayisilamu. Aha umushingamateka Adolphe Banyikwa yibaza ko abo bari muri iryo dini bategerezwa kubahiriza iryo bwirizwa mu gihe barekurirwa kurongora abagore benshi.
Mbega abenegihugu bari mu idini rya Isilamu baba bafatwa n'iri bwirizwa? Ko tubona abashehe babandanya baraganisha abagabo ku mugore arenze umwe kubera iki rifata bamwe ikareka abandi.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yararongoye ibikorwa by'inama nshingamateka yemeje ko amategeko y'igihugu asumba aya madini, agatondwasa akavuga ko iryo bwirizwa ryubahirizwa n'abarundi bose.
Nta dini uburundi bwegamiye, itegeko ry'igihugu riba ari iry'igihugu. Ibindi byo mu madini uko bubigira kose babwiza kwisunga amategeko y'igihugu.
Eka n'umushikiranganji rero agateka ka muntu avuga ko abari mu idini rya Isilamu ari abarundi nk'abandi. Nivyo abandi nahashira imbere ibiganiro yemeze ko umukenyezi yemewe ari uwo bayanditswe imbere y'amategeko.
Namaka exceptionnel tusanga abo bakonsene bo banka 0.001%. Mugati tuzodatuganira n'abashe kizu cyoco nuko abarenze amategeko kandi administration n'ubutungane uza kumukurikirana kuko ariko arakora ibitari byo. Dore kuca imbere y'idini ibyo twanabayemo n'abaje bahunguka bavuye muri Tanzania baba baraganye imbere y'amadini muri Tanzania n'ibindi bihugu bimwe musanga kudagana imbere y'idini ni nka itasi biri ubuhejeje. Mugiye iwacu siko bimeze, utiza guca imbere y'amategeko ya leta kugira wemererwe. Uwo mukenyezi rero nazo waciye imbere ya she twebwe amategeko y'igihugu amufata nk'uko azo ari muri inyo libre kandi azomufata.
Kimwe mu byaha bifatiye ku gitsina gikunda kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi n'abantu babura ubuzima kubera ayo mabi. Mu mwaka wa 2018 abagore 54 n'abagabo 46 nibo bamenyekanye ko bapfuye bivuye ku mabafatiye ku gitsina, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'agateka ka muntu n'iterambere ridakumira. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda abana bo ku Nkombo akarere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bajya kwiga batariye kubera ubukene bw'ababyeyi babo maze ntibakurikira amasomo neza ndetse rimwe na rimwe bakanasinzirira mu ishuri ubutegetsi bw'akarere bwo burabihakana bwemeza ko nta muturage wa Rusizi ubaho muri bene ubu bukene umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Rusizi Temistocle Mutijima nyamara yasuye abana ku Nkombo araduye ibindi kuri inkuru
tugomba kubwirwa nuko nguko tugira kubwirwa nyine kajya ku ishuri wazo nyine ugasanga mu rugo ntacyo batetse nawe nimugoroba ukaza kubura icyo buteka kwanyamazi nyine ukiryamira
ni mu masaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'amanywa uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 12 yasigaye mu rugo hamwe n'abagenzi be bandi bane aho babana na nyina ubabyara hakukirwa cyankombo ategereje ko abize mu gitondo bataha hanyuma nawe akerekeza ku ishuri ibijyanye no gufungura mbere yo kujya kwiga byo nta bibara bitewe nuko ntacyo kurya umubyeyi wabo yabasigiye mbere yuko ajya gushakisha mu gitondo cya kare suyu wenyine gusa ariko kuko ababayeho nka wahakukirwa cyankombo ari benshi aho imiryango ishobora kurya kabiri nibura ku munsi ari mbarwa
urabona ko mvuye ku ishuri narinze nta biryo biri muhira ngo bagiye gushaka ibyo turi buze kurya nimugoroba nyungere muhira ndicara nyine nicara nyine gutyo nyine nta kintu ndiye nyine ubundi twegahana ku nkombo turya ruko imana yabishase ababyeyi ubu ntago baba bari mu rugo baba bagiye gushakisha nyine
wowe muri gana n'uyu wowe ni kakangahe ushobora nibura kubona ibyo kurya saa sita mu rugo
cyumweru cyose iyo babifite njyanjye gatatu ndasinzira nyine kubera inzara n'umunda nyine harakurya kubera ko nta kintu wariye niba kubaza ikibazo ntago wakimenya kubera ko uri gutekereza inzara kagera igihe cyo gutaha ntugera mu rugo ugasanga ndabyo ukanywa amazi nyine wo kwiryamira
iyi mibereho igoye kubana iratuma n'imyigire igorana yewe hari n'abatishuri nk'uko binemezwa n'ababyeyi
iyo twabonye nka ikiro cy'ifu ngubu turarya nyine ntihagire ikintu gisigara mu safuriya akabwiriwe twagira imana tukabona utundi twa nimugoroba cyangwa tukatubura tukarariraho
ku ishuri yabonye inzara imuriye atangira gusinzira akabwira mwarimu ngo umuntu hari kundya kandi ari inzara bakamwohereza mu rugo
umwana ashobora kujya ku ishuri mu gitondo akajya ku ishuri ntabwo yariye uretse amazi yacishije mu maso gusa akavayo saa sita yasanga ntakiri mu rugo agafata amarira ijoro rikaza akaryama bwacya mu gitondo bambwira ati jya ku ishuri ati wapi noneho ndi kumva narembye ugasanga abana benshi hano kwikikirwa bati ishuri kubera iki kibazo cy'inzara
ubu buzima bugoye ku baturage ba Nkombo hari abavuga ko buterwa n'uko benshi muri bo bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi bw'isambaza ariko kandi bagakoresha imitego ubutegetsi bwaje kugaragaza ko itemewe kandi bangamira iyororoka ryazo mu kiyaga cya Kivu Iyo mitego imaze gucibwa rero byasabye ko bamwe bashaka akazi kubafite amakipe y'uburobyi akoresha imitego yemewe abandi barakabura uretse ko hari n'abajya gushakira imibereho mu gihugu cya Uganda ntibibuka bo basize inyuma
n'abajya ngaho mu Bugande bagenda bakibagirwa abana basize n'ababyeyi ugasanga urugo nyine ruri kugenda nabi cyane ugasanga umwana ajya ku ishuri atariye navayo saa sita akirirwa gutyo akaza kurya nimugoroba naho nabibura akaryama
kubi imibereho igoranye mu miryango ibangamira imyigire y'abana binemezwa na bamwe mu barezi bigisha ku Nkombo nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi iki kibazo zirahakana ko gihari Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko nta muturage wa karere ayoboye ufite ikibazo cy'inzara kimutera kurya rimwe ku munsi yatubwiye ko azaduha umwanya wo kugira icyo abivugaho yamaze kwikorera ubushakashatsi akabona ko ibivugwa bihari kuko kugeza ubu watabyemera Iki kibazo cy'imirire idahagije kiravugwa muri imiryango ikennye ku Nkombo mu gihe intara y'Uburengerazuba aka karere ka Rusizi gaherereyemo ari ifite abari munsi y'umurongo w'ubukene benshi ku kigero cya 47 n'igice kimwe ku ijana, mu gihe abari mu bukene bukabije bo bari ku kigereranyo cya 21 n'ibice bitandatu ku ijana, nk'uko biheruka gutangazwa n'ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe ibarurishamibare. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro kirani Francine ndiho kubgayo aratubwira ikibazo cy'abantu batinya kwipimisha sida.
Abatarandura rero burya hari kibisanga bagoye kubera bivanye.
Janine Kanyambo n'umuforoma mu kigo Nouvelle Espérance Bujumbura, kimwe mu bikurikirana abagendana umugera wa sida mu Burundi, atuyagira ingena kumvisha abantu akamaro ko kwipimisha bitaborohera cyane cyane ababa bazi ko batarandura. Avuga ko imico n'imigenzo canke amadini biri mu bibuza abantu kuja kwipimisha.
Hariho nk'ibintu by'imico n'imigenzo, hariho ibintu by'amadini. Dufatiye nko ku idini y'abamizerma, urabona yuko bobo nko kurongora abagore benshi biri mu idini ryabo. Urumva amaze kurongora abagore benshi kumubwira kwipimisha, nkari nk'umugabo arakarigira kugira ati sindashobora kwipimisha, ati mugabo none ko mfise abagore benshi, mfise abagore babiri canke batatu, sindashobora kwipimisha, ati mugabo urumva sinotondesha abo bagore bose ngo ndabazane kubapimisha, ati canke ndashobora kumupimisha uno munsi nawe nyene, ejo nawe agafatana n'uwundi mugabo nawe nyene gasangaranya ndije cyane. Nk'abantu babajene baragoye n'ukuza kuri centre kugira ngo ushobore kumupima, ntabyumva ntabyemera. Nko muri centre waca yibaza ngo haja ngo hivuriza ngo abagwayi mugera gusa agaca yanka no kuri presenta kuri iyo centre kugira ngo ushobore kumupima.
Ni nazo ngorane abaremesha kiyago mu miryango bagira iyo bariko barahimiriza abantu kuja kwipimisha canke kubumvisha kamaro ko kunywa imiti. Umwe mu bo twayaze atubwira ko bisaba kwitanga bidasanzwe.
Haraba bakubarira ati aho no kwipimisha nasanga ngendana umugera wo cumpa umugabo, cyaka kubarira ati nasanga ngendana umugera wo cumpa umpivyo gufungura cyangwa cumpa umuti. Kubamaje kwandura umugera wa sida naho haraho cyo usanga umu uri kuramubarira kujya gutora umuti, agaca kubarira ati mbege iyo miti nibiharage uri kurampa. Urumva biba bigoye, ariko kamwitangira ukavuga uti reka ntari uyu mwanya jewe ndamuherekeze. Hakaba ubugeze kwezi kumwe gatora ukundi kwezi ntatore. Harabanda amaje kumenya ko agendana umugera cyanke ataranipimisha, amaje kwibona ko ibimenyetso bimwe na bimwe yikeka, agaca avuga ati gye nta nzoja reka ntangura umuti, akishyira ku muti wowe nyina atazi n'uwo yishyize ko wariwe. Ukwemereye umugira umugenzi wa hafi ukamukurikirana.
Twabajije muganga Tarcisse Nshimirimana nawe asanzwe akurikirana abagendana umugira wa sida, tumubaza icyo bakora kugira abahimiriza imigwi itandukanye ngo ishobore gutahura ibijyanye n'uwo mugera. Yatwishuye ko babamenyesha uruhara rwabo mu guhangana n'ibibazo byo kwaduka iyo banduye, ndetse n'icyo batuma abegera abaganga mu bihe batarandura.
Ni kubaremesha, ni kubahanura, tukababwira yuko nabo nyene aribo babwirizwa kwitaho amagara yabo, ko twebwe nubwo tubaha imiti nabone bafise uruhara mu gufasha kuvura uwo mugera wa sida basanzwe bagendana. Kenshi hariho abantu usanga bagendana uwo mugera wa sida mugabo bacinyegeza abo rero turagerageza kubumvisha tukabaha impanuro tukabaherekeza tukabaha inyigisho yuko ari bo bonyene natwebwe tuba twavuganye tubikora mu ibanga ntangere mbere no muhiri wabo turashikayo tukabaremesha tugahurira ku yandi mapfuriro atari nga kugira ngo bumve bashobore gushika aho biyakira bonyene bakumva yuko naho bagendana umugera wa sida ubuzima bwabo budaca buhagarara ariko kumenya yuko bagendana umugera ari itanguriro ryo kugira ubuzima bwiza iyo ufashe imiti neza nkuko bitegerezwa rimwe rimwe birashobora gushika ugasanga hari habatanguye imiti mugabo kubera ugutinya kwa kwinyegeza ugacu sanga baratinya kugaruka nico gituma dufise abaremesha kiyago bari mu mihana bashobora kutubwira ahabo bantu bari tukaba batuma bakabatuzanira hama tukabandanya tubakurikirana neza bari kuri iyo miti
mu vyabaremesha kiyago biyemeje harimo kwamana dukingirizo muhira kugira ngo atahuye bishitse agakenera kurangura amabanga mpuza bitsina ntabure uko yikingira
mboje nkabaza je kubutora muhiri wanje cyanke banyironderera mbona ko ari benshi n'urugero rurenze kubera sinka mbere usivye ko aho bajya kubukoresha tuba tutari kumwe ariko ingene baza kuburondera ubona ko bari ko rugero rushimishije ndagenda kubigo byose genda hose ahantu hose nzi ko bashaka kuba bafite udukingirizo tumperanye ndagenda nkazana baramikarito nkashira hajya mbasigura ko ndumuremesha kiyago kandi muri karitsi ahantu mbaye babukeneye
muganga Tarsis Nshimira Imana abona ko ari ngombwa ku inzego zitandukanye zikorera mu gisata cy'amagara y'abantu zoje hamwe kugira babandanye bahimiriza abantu batahure gusumba akamaro ko kubaho bazi uko amagara yabo yifashe Francine ndo kubgaye Bujumbura kubwijwe rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika umwunganizi w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yashikirije raporo ye abakuru b'ibihugu bya EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iyi raporo Natasia Sibomana n'umuvugizi w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPRONA na Innocent Bano wanonosoye ibya politiki Olivier Nkurunziza aratangira avuga uko yumva ibibazo bya politiki byakemuka mu Burundi
Nivyo twaravyumvise ko inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko iheruka kuba ko yari yashikirije icegeranyo mbere icegeranyo twari twaranabonye cavuga iby'abanyepolitike b'abarundi bari baragiye mu biganiro byari bimaze kugera kuri bitanu kuko ibyo nzi neza jewe bine narabigiyemo ibyo biganiro iretse ikiganiro cya gatanu tutagiye kubera ko twabona ko by'ukuri ibyo tugiyemo n'ubundi ataco bizoshikako kuko mu gihe leta itari yagiye jewe rero amaze gushikiriza yuko umuhuza ashitanze imihoho ubwa mbere kwa kugira tumukengurukire ko umuhuza yari yakoze ibikorwa bidari bike kuko abanyepolitike ndibuka neza mu kice cya kane cy'ibiganiro twari twagize abanyapolitike hariho abo hanze batari baje ariko abanyapolitike benshi bava hagati mu gihugu bari bagiye hanze y'Arusha twari twagize byinshi duhuriza ko turabona yuko by'ukuri ibiganiro ubwa mbere ko bikenewe ariko koko kandi abanyepolitike hari ibyo byinshi twatezwe guhuriza ko kugira ngo dutogerezwe kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko icyo tutahuriza ko kandi n'ubu twama duhagarara ko nubwo tutumvikana neza yuko mu Burundi kugira ngo dushobore kuja mu matora hoba leta y'imfata kibanza icyo gihe yari n'igiro bavuga cajanwa n'ibwirizwa shingiro cy'icyo gihe bavuga yuko ibyizo shingiro litokogwa ko ariko abanyepolitike ntibavyumvikana kuko bavuga bati ubwo nubwigenge bw'igihugu
Olivier Nkurunziza musa n'abavuga ko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose ariko mugasa n'abavuga ko abanyapolitike aribo batumye ibyo biganiro bitagira hushitse uko niko navyumva
abanyepolitike nibyo baragize ibiganiro bidashika kuko ni umuhuza igikorwa cya mbere yakoze yarahuje abanyepolitike ariko mu biganiro twagiye turabona nuko twabona ko bamwe bagenda abandi bagasiba ibyo rero ntibyamworohera kuko ubwa mbere umuhuza yaragize ingorane zo kumenya abatumira umuhuza nawe nyene yagiye araburagizwa n'abanyapolitike
yego me mushyana he Innocent Bano kubganyo ikintu cyo kurikira niki
imbere kuvuga icyo kurikira nasaba kubanza kwibutsa ko ibyo biganiro byabereye yarusha murazi nyene byatanguye cyane cyane igihe abantu bagiye politiki bari kubaravugana byerekeye ibibazo bazahuje no kuraba icyatumye ibyo bintu babisaba murazi ko ibintu urundi bari buhitiyemo cyane cyane abari bashaka gutembagaza ubutegetsi bwari bwitorewe na bene gihugu icyo gihe haciye haza abantu urazi ko mu bantu bakurikira ibintu bya politiki ibintu byerekeye ibiganiro byama byabaye ku isi yose rimwe na rimwe sabanye politiki b'igihugu baba bashaka ko ibyo biganiro biba usanga ari abantu bo hanze kenshi na kenshi basaba ko ibiganiro biba hagati y'abanyepolitiki ku mvo zitandukanye ibyo rero biganiro bikaba byari byasabye murazi ko mu Burundi bari bategekanije ibiganiro bihuza abarundi bose kugira abarundi bashobore kwicara bavugane ku ngorane zari zihari ku byerekeye amatati y'abanyepolitiki arahari abarundi bakavuga ati reka dutange umuco ku bintu bimwe biriko biramurundi abarundi baterere bagira intererano mu byokorwa muri icyo gihe rero abarundi baricaye hamwe bose mu migambo itandukanye mu madini atandukanye muri batandukanye bose baricara hamwe baravugane twegere tubona ingene ikibazo cy'Uburundi cyosorega umuti ni ukubiteza kugenda muri icyo gihe rero ni ibyo biganiro byabaye hagati mu gihugu mugabo mu nyuma rero abandi akavuga bati twebwe ntitwemera ibyo biganiro bikorera hagati mu gihugu dushaka ibiganiro bihuza abanyepolitiki bari hanze
Tasiyansi Bomana ikintu mwebwe mubona ko cyokorwa kugira ngo amatora yo mu 2020 abe mwituze eka abanyapolitiki bose bagize icyo bumvikana ko ikintu mwibaza ko cyokorwa muri iki gihe niki
Imbere yo kwishyura icyo kibazo nagomba mbanze nibutse baba turiko turavugana baba n'abantu bose batwumviriza kugira ngo harinde haba ibiganiro bibera hanze y'igihugu bagashinga bakagena umuhuza n'umufasha murazi ko mu Burundi habaye ingorane kuva mu 2015 haraba amatora abarundi batumvikanye ko harapfa abantu abandi barahunga ubu rero uwo yibaza ko twosubira kuja mu matora tutavuganye ibibazo byabaye muri kijya gihe ko bitugaruka nibaza ko atubakunda Uburundi n'Abarundi nishyo rero ku kibazo cyawe uti ho kugwa iki kugira ngo amatora yandi umugani wawe aza byari rikiza Uburundi usumba yabaye mu 2015 icyo kugwa nico nyine nkuko umufasha w'umuhuza mukapa yabivuze twebwe uko tugwa tuvuga niko tubyuka tuvuga ibiganiro byonyine niyo nzira nziza yotuma tuja mu yandi matora tubona iyo tuja twayateguye mu mwumvikano atanumwe akumira atawanjye wangura akaba mu mutekano akaba atavy'ubusuma birimo ivyo navyo bica mu biganiro inzira y'ibiganiro niyo yubaka niko birababaje ko tumariye imyaka abarundi tutabona iyo tuja iyo ibyo biganiro bishwe mu kintu kare byari kuturyohera gusumba mugabo rero kubera abakuru b'ibihugu n'ubu bavuze yuko bategerezwa kubandanya twebwe ntitwihebura turibaza yuko hazotinda hakaboneka ibiganiro nyezina bituma tubona inzira nziza
byereke ibyo biganiro Tasiyansi Bomana abarundi bararonse imyaka irenga ibiri kugira ngo bagire icyo bapfundika ntibyashobotse abahuza bamaze gutanga imihoho ni benshi ikintu kiba kizera ko ibindi biganiro byatuma hagira igipfunzwe ako kizera mugakura
Jewe no fata ibintu bitatu binuma nizera icya mbere ni uko nibaza ko yaba leta n'imigambwe bacuditse nabo nyine imyaka bamaze badadaza ibyo biganiro kugira ntibicike ku kintu barabona ko atacu byunguye igihugu icya kabiri gituma twizera ni uko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ndabyibutse nabo turi kumwe bemeye gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi babyemera ku izina ry'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU n'ubumwe bwa Afurika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza
mwiriwe
muri hegaya Anise
ndi Bujumbura
yego me ya kazi na kikironde
maheke
Anise duga ku ijambo ikibazo icyumviro
icyo nifuza gushikiriza ni uko byaba ibiganiro byaba amatora hariho ikintu kimwe kitabanje kuboneka atakintu na kimwe bizomarira Abarundi kuko yaba amatora turamaze kuyajamwo inshuro nyinshi kugomba tugahera buba mu 1993 yarabaye mu 2005 yarabaye mu 2010 araba mu 2015 araba ibiganiro byarabaye mu myaka y'2000 ariko ibyo byose byagiye biraba byarabaye bizana umwizero kumenya ibintu bigomba bihinduke nta na kimwe kigeze gihinduka ubu rero jyewe icyo mvuga kugira ngo ibiganiro cyanke naho amatora bivemo ikintu kiboneka coha umwizero n'ubundi buzima abanyagihugu ni uko ababijamwo bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu ari abantu bafite umutima wo gukunda abanyagihugu sumba gukunda utwo bagenda kuronkamwo twaba udufaranga cyangwa utundi tuntu bagenda bakumvikana by'ibiti bazoronka kubiharurira n'ibi turabiye nko mu masezerano y'iharusha itagaragaye ni uko havuyemwo ibiki by'abantu kuri 60% mugabo abantu bari babigiyemo ibyo biganiro ahanini nibo bakuyemwo inyungu ariko umunyagihugu yagumye ishuri ryagumye rigorana kugira ngo umunyeshuri wo mu Burundi yige neza ibitaro byagumye bisubira inyuma cyane ubuhoho nibaza ko tugeze ku rugero ruteye isoni
icyo ni ikibazo gihambaye cyane gose mushikirije ntahe mahekere reka tubaze abatumire bacu reka dutangure kuri mwebwe inosambano umushya ntahe mahekere anise avuze ko ibiganiro amatora byose atacu bivuze ahubwo ikintu gihambaye ari uko abanyapolitiki bose bafise ku mutima inyungu z'igihugu arizo bashira imbere duga kwijambo mu kanya gatoya cyane umuntu umwe
itabude nico mu kwisanzwe nuko byateza kugenda ariko rero mu gihe turaba inyene ingona y'u Burundi ko tuzerekeza tubona kenshi na kenshi twaba tuvuga abanyepolitike kare bama ariko baragerageza kwerekana ibikenya hagati yabo mu gace nshaka kuvuga ni uko igikuru cy'abanyepolitiki igikuru ni inzira abenegihugu baha abanyepolitike kugira bashobore kubarongora baba basatsemwo kubarongora nicyo gituma n'amatora asigariza kubaho ibyerekeye amatora rero nibaza ko ari ingendo itazosubira gusubira inyuma mu Burundi hanyuma ibyo kuvuga ngo ikiganiro nyezina jewe sinzi nk'uyo tatiyanye navuga ibiganiro nyezina nyina vyita ni hagati y'abarundi ni hagati y'abarundi n'abanyamahanga ni hagati y'iko tuzi ko abarundi hagati yabo bo baba mu biganiro mara bajyabaye mu kayanza kugira bashobore kurondera inzira y'uko amatora ateza kugenda neza
yego reka duhene ijambo Olivier Nkurunziza nawe nyine agira icyo avuze kubyo ashikirijwe na Mahike Anise yavuga ati ikintu gihambaye muri byose reka n'umutima w'abanyapolitike ugushira inyungu z'igihugu imbere kurusha inyungu zabo bonyine duga kwijambo mu kanya gato
murakoze nivyo nakanya gato ariko nababwira aho gatima nivyo abanyapolitike niko katehezwa kubagenga ariko ingorane kubyo maze gukurikira mu biganiro nuko mu ngorane z'abanyapolitike harimwo abanyapolitike bashaka kuzoja mu matora 2020 n'abandi batifuza kuja mu matora abo bantu rero kugira ngo bicarane uwifuza kuja mu matora n'utifuza kuja mu matora biratandukanye nico gituma rero ndavya aho tugeze mu gihugu ibwiriza shingiro ryaramaze kujaho tukaba tuba hariko harategurwa ibwirizwa rigenga amatora rimaze kuva muri leta rijyarije mu nama shinga amateka kuja rero mu biganiro ubu muhuzi uwo ari we wese yoza uwoza aganira ikisubirira kuvuga duti tuganire urupapuro rw'inzira rutujana mu matora murumva neza ko ibyo biganiro bitopfa biheze ubu rero gico mbona nuko nkuko twaba tubishikiriza mugambo w'abadasigana iprona nuko abantu boganira ukuntu twoja mu matora y'2020
eta siyansi bumana namwe nyene mubwira icyo muvuze kubyashikirijwe na Anise Maheke avuga ko umutima gushira imbere inyungu z'igihugu ari buhambaye kurusha ibiganiro kurusha ibindi byose bavuga
keze ndavyemera gose kandi nibaza ko maze imyaka myinshi ndabivuga muga naho bitugora gushikira gusa ubwa mbere hoho duhere ku bategetsi umutegetsi kuva ku rwego ubwo ari bwo gose yitwa kwa aserukira abandi yategerezwa kwama ariko haranira inyungu zabo arongoye ivyo nje ndavyemera kandi ndabivuga n'ejo nzokwama ndabivuga mugabo siko biri aro igihambaye rero avuze ati naho hoba ibiganiro canke hakaba amatora nivyo birababaje ko haba amatora canke ashobora kubyara abadakunda igihugu ico ni ikintu kibabaje mugabo aya matora ategerezwa kubaho kugira abe naho arategurwa
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, maze rero ndabashimiye cyane, mbifurije umugoroba mwiza, murakarama.